Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano i Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije inshuti mwese, ugakeye neza ikaze kuri radio yanyu.
Zone Kanyosha nta ngorane nini z'umutekano yigezikira, bikaboneka rero yuko ari abantu bari bafise intumbero yo gushaka kwerekana ko no muri Zone Kanyosha hari ikibazo cy'umutekano.
Uyu ni muganga Jean Bosco Girakushaka, umwe mu banyagihugu batuye mu Kanyosha muri Bujumbura. Aravuga ku bantu baza guteza umutekano muke mu karere kabo nyuma y'iyicwa ry'undi muntu mu ijoro ryo kwa kabiri. Iyi nkuru ku kibazo cy'ubwicanyi kimwe n'izindi zirimo uruzinduko rwa Papa Francisco muri Afurika n'ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe turazigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tubagezaho izo nkuru ariko, Haroyezi Bigirimana hagiye kubanza kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Haroyezi, waramukanye Imana.
Baramutse Jeanine, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Tuyahere aya makuru muri Tunisia. Umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste wariyemereye ko ariwe wasambuye ukoresheje kibombe bisi yarimwo abacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu cya Tunisia. Icyo gitero cyahitanye abantu 12 mu itangazo washikirije kuri internet ejo ku munsi wa gatatu. Umuhari wa Eta Islamiste umenyesha ko uwitwa Abu Abdal Abdullah al-Tunisi ariwe yinjiye mu mpisho muri iyo bisi abona guturitsa ico kibombe. Iyo bisi ariko iragenda ku mugwa mu mugwa mukuru Tunisi wa Tunisia. Ministre w'intwaro yo hagati wa Tunisia yamenyesheje ejo kwa gatatu ko ico kibombe caturitse capima ibiro bishika 10. Igihugu cya Tunisia camenyesheje ko cugaye urubibe gihana na Libya mu kiringo cy'imisi 15 mu ntumbero yo gukinga ibindi bitero. Abategetsi ba Tunisia bamenyesha ko abanyatunisia baharugwa mu bihumbi bajabutse mu bihugu vya Libya, Iraq na Syria kwifatanya n'umuhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cy'Ububirigi amashuri n'ivyo kwiyunguruza bakoresheje amatere n'ivyo mu gisagara cha Bruxelles byarasubiye gutangura ejo ku munsi wa gatatu. Byari bimaze iminsi shikine vyugaye ku mvo z'umutekano bivanye n'uko inzego z'umutekano ziri mu ruhigi rw'abakora ibikorwa by'iterabwoba inyuma y'igitero cyabereye i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa kuwa 13 z'uku kwezi. Ariko naho biruko igipolisi kiguma kirikanuye kuko biteze ko hashobora kugabwa ibitero by'iterabwoba umwanya wari wose. Abategetsi bamenyesha ko ingingo zafashwe zo kugara amamangazini amashuri n'uburyo bwo kwiyunguruza zohagarikwa ku munsi wa mbere mu gihe atakindi cyo kwaduka. Abapolisi 3 barongerejwe mu gisagara Bruxelles kugira bafashe gucungera umutekano mu mashuri. Muri Afghanistan igisirikare cha Leta Zunze za Amerika kiriyemerera ko cihenze mu kugaba igitero cy'indege ku bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières vyikunduze muri Afghanistan. Igitero cyabaye mu kwezi guheze. Igitero cyahitanye abantu bashika kuri 30 bagizwe n'abaganga hamwe n'abagwayi nk'uko amatohoza yagizwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika abimenyesha. General John Campbell arongo inteko za Amerika n'iz'igihugu bifatanije kugwanya umwansi muri Afghanistan yamenyesheje ejo kwa gatatu ko igisirikare cya Afghanistan cyasavye inteko za Amerika kugaba igitero cy'indege ku nyubakwa bakeka ko yarimwo abagwanyi b'abatalibani. Ariko indege y'igisirikare cya Amerika yari henze ica itera ibitaro by'abaganga batagira imbibe byari ku metero 450 yaho hantu. General John Campbell aremera ko ryabaye ikosha rikomeye cyane. Mu gihugu cya Turikiya naho ministre w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Uburusiya Sergei Lavrov yamenyesheje ko kubona Turikiya cyarakoroye indege ya gisirikare y'igihugu cy'u Burusiya ari agasomborotso gakomeye cyane. Ariko Sergei Lavrov yamenyesheje ko u Burusiya butagiye kwinjira mu ntambara n'igihugu cya Turukiya. Ati ivyo vyabaye bizotuma u Burusiya busubira kwiheza neza imigenderanire bufitaniye n'igihugu cya Turukiya. Lavrov yarahagaritse urugendo yari yategekanije kugira muri Turukiya, ariko amenyesha ko yaganiriye na mugenzi we wa Turukiya bamwemerera ko bazohura muri Misiri mu minsi iri imbere.
Urakoze Haroyizi kuri aya makuru. Inshuti zacu, ubu murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mwatugeraho ariko mukoresheje nanone na email yacu radioyacu@gmail.com. turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook ndetse no kuri Twitter mukoresheje ijambo Radio Yacu ni ijambo rimwe. Kuri Ijwi ry'Amerika tuyakomereza mu karere k'ibiyaga bigari. Inama idasanzwe y'abaminisitiri mu Rwanda kuri uyu wa gatatu yemeje gusaba Perezida Paul Kagame gukoresha kamarampaka cyangwa se referendum ku itegeko nshinga. Edi Rwema hadufitiye inkuru ikurikira.
Iyo nama yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi ivuga ko ishingiye ku byo igihugu kimaze kunyuramo, ibimaze kugerwaho n'ejo hazaza h'igihugu, yasabye ko Perezida Kagame atumiza kamarampaka ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Ibibaye nyuma yuko Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi itoye yemeza uwo mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. Abaturage nibaramuka bemeje iryo tegeko rizakomorera Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Ingingo yabaye ishingiro ryo kuvugura itegeko nshinga ni ingingo y'101 itegeka ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza mande 2. Ni nayo ngingo rubanda rwahereyeho rusaba ko yahinduka Perezida Kagame akongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Mu kiganiro aherutse guha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Bwana Jean Pomusen Sindikubwabo ukuri komisiyo ya politike muri Sena, yavuze ko mu gutora uwo mushinga bubahirije ibyifuzo bya Rwanda. Twabibutsa kandi ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryari ryatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga gisaba ko igikorwa cyo guhindura ingingo y'101 gihagarikwa. Iryo shyaka ryaje gutsindwa urwo rubanza ryaregagamo leta. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege wasomye umwanzuro w'urukiko yisunze ingingo z'amategeko, yavuze ko imbaga y'abanyarwanda ariyo ifite ububasha bwo gutanga ubutegetsi no kwihitiramo uko itegekwa binyuze mu nzira zemewe n'amategeko. Profeseri Rugege yavuze ko igihe abanyarwanda bahisemo guhindura itegeko nshinga ntibyafatwa nko kubangamira amahame ya demokarasi nk'uko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ribivuga, ahubwo ngo kubabuza kurihindura nibyo byabangamira amahame ya demokarasi. Nyuma yo kutishimira icyemezo cy'umucamanza, Bwana Frank Habineza uhagarariye Democratic Green Party of Rwanda yatangaje ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame akamaganira kure ibyo guhindura itegeko nshinga.
Tuve mu Rwanda tujye noneho mu Burundi. Polisi y'u Burundi yemeza ko abantu batatu haribo bishwe kwa kabiri mu duce twa Nyakabiga na Kanyosha, ko abapolisi batatu bahakomerekeye. Polisi kimwe n'ababyiboneye basobanura ko ibyo byabaye mu gihe abashinzwe umutekano bari bahanganye n'abantu bitwaje intwaro. Evariste Nzikobanyanka ni wakurikiranye iyi nkuru hari Bujumbura mu Burundi.
Umunyagihugu umwazwe ku izina rya Desire aba muri quartier Kigwati yarasiwe ku rubibe rw'amakartier ya Busoro na Kajiji muri zone Kanyosha ya komine Muha. Abamurashe ntibamenyekanye nk'uko bivugwa n'ababa hafi yaho uwo muntu yarasiwe. Batashimye kuduha amajwi kumva z'umutekano, ariko babwiye Ijwi rya Amerika ko hari igihe cy'isa 3 z'ijoro zibura iminota mikeyi, kandi ko n'abajejwe umutekano bashitse baca batwara icyo kiziga. Abo banyagihugu baterwa amakenga n'ingene muri ako gace hari hatekanye kuva inyuma imyerekano bababazwa n'ingene mu kiringo cy'indwi zitatu gusa hiciwe abantu 12 umustanderi wa komine Moha asangiye amakenga n'abarongoye baba mu makartie ya Busoro na Kajiji muganga Jean Bosco Girukushaka avuga ko abaza gutera umutekano muke mu Kanyosha baza bava handi Boba wafise intumbero yo kuhadurumbanya kugira berekane ko atamutekano harangwa
mu gihe zone Kanyosha yamye itekanye kuva muri bino bihe nabijya bihe byagiye birabamwe kacagari zone Kanyosha ntangorane nini z'umutekano yiketsikira bikaboneka rero yuko ari abantu bari bafise intumbero yo gushaka kwerekana ko no muri zone Kanyosha hari kibazo cy'umutekano
ingingo zo gutsimbataza umutekano muri two dushe twa Busoro na Kajiji zigiye gufatwa vuba nkuko bishikirizwa na muganga Jean Bosco Girukushaka arongoye komine Muha
ubu guherejo twaratanguye kongereza ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi ahari bake turabongereza kugira abashobore kuza barakizura ntagire inkozi y'ikibisubira kuduca mu ryahumye
muri zone Nyakabiga ya komine Muka aza kwibara rya gatandatu muri Nyakabiga kabiri abantu babiri nibo bahasize ubuzima igihe bitwaje ibigwanisho batana mu mitwe n'abapolisi b'igihugu ubunywero inzu yibaziro hamwe n'inzu yidandarizo zarahiye biratokombera nkuko tubibwirwa n'uyu munyagihugu yari mu micungararo
twebwe twari dusanze turi ngaha mu nzu umva amasasa yatangiye kuvuga amasasa yaravuga tukaguma turi mu nzu hanyuma niho mu nyuma twumvise bigumya biturika balalasa magrenade akaragwa hanyuma kumva ariko barakoma induru ngo nimusohoke kumuriro ama tuca turasohoka
icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'igihugu yemeza ko mu masasu yumvikanye mu Nyakabiga ya kabiri mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri hasize ubuzima abanyagihugu babiri yise inkozi z'ikibi n'abapolisi batatu bakomeretse muyize nkuru nziza amenyesha kandi ko igipolisi cy'igihugu gifashanije n'abanyagihugu cagunduye urupango rwo muri quartier Kajaga ya komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura abanyamahanga bahaba bateye amakenga muyize nkuru nziza yatumenyesheje ko amatohoza y'igipolisi yamaze kuba yerekanye ko abanyamahanga baturuka mu gihugu cha Bangladesh kandi bari bafise ibaranga vy'amagendo baronkiye mu gihugu cha Afrika y'Epfo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko amatohoza yihuta yatanguye kugira hamenyekane icagenza abo banyamahanga mu Burundi I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi Uburundi bwifatanije n'amahanga gutangiza ku mugaragaro iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi hakorerwa abakenyezi ibirori byaraye bibereye muri komine ya Kayogoro mu ntara ya Makamba mu magambo yahavugiwe hagaragajwe imibare yerekana uko ihohoterwa ry'umukenyezi rihagaze mu Burundi Fidelite Ishatse adufitiye inkuru irambuye
Ibyo byabereye kuri stadium mu Kayogoro buramatari ntara ya Makamba gade ni ukuri mu ijambo ry'ikaze yahaye ari bavyitavye yatanze ibiharuro byerekana ko mu ntara ya Makamba abakorerwa abakenyezi yibonekeza
ibiharuro rero dufise birerekana ko abakenyezi n'abigeme bakorerwa amabi ari benshi aho kuva uyu mwaka utanguye gushika uku kwezi kw'icumi abashurashujwe ku nguvu mu ntara yose ya Makamba twatugeze ku gitigiri cya 46 bitegire byinshi tukabibona cyane cyane muri komine Kayogoro ayo turimo n'umunsi na komine ya Nyanzarake amabi asinzikaza umubiri nibitege bishika kuri 50 numwe abakorewa amabi asinzikaza umutima nibitege bishika kuri 60 abakorewa amabi asinzikaza amatungo y'umuryango nibitishika kuri 79 abishwe ni babiri
kugwiyeho igihugu ubushikana byo gatakazi na muntu imibano y'iterambere idakumira butanga ibihero byerekana ko mu mwaka w'2014 abakenyezi bahuye n'amabi bangana 10,000 Joseph Butore cega cya kabiri cy'umukuru w'igihugu nawe nyine yagarutse ku bitigi by'abakenyezi bamaze guhohoterwa mu no mwaka turimwo w'2015
uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi naho kigohumura cyari kimaze kwakira abantu 1,600 bakorewe ayo mabi muri bo hakaba harimwo ab'igitsina gore 1,031 n'ab'igitsina gabo 143
muri ibyo birori nyene hariho umukenyezi yashinze intahe ku mabi bahuye
narakize amagorwa hewe n'umugabo hewe n'umuryango uwa mpamvya niwe yankubita uwundi wese naho nakoma induru atanu mwagira ati ewe fakira iyo saha ndibaruka umwana w'umukobwa hagasume narose ntagasabunye narose inzari ragomba kunyicira mu kiriri hanyuma ndakenyera ndacingero ndabyara wa kabiri biba byakundi ati noneho ntako tugize mukungu bita umugenzi wanje akangu bita yafukiriye mu maso amenyo arakoroka harabaho uguhahamuka aho naryama wasanga amosozi yuzuye hasi ariko arajojora
icivugo cuno munsi cyari kigikurikira amahoro arama atangubira mu ngo agasasagara hose umushikiranganje ajyo gatakazina muntu imibare y'itambere itakumira Martin n'iby'abandi wahamagarira abagabo n'abahungu kuvavanura n'ingeso ihohotera abakenyezi
usabye abagabo n'abasore guhindura ingendo twirinde gukorera abandi abakenyezi n'abingeme aho bari bose hose mumenye yuko iyo umukenyezi akorewe amari numushire mu gishingo cy'umubyeyi wawe mama wawe numushire mu gishingo cha mushikawe numushire mu gishingo cha mubyarawe numushire mu gishingo cy'incuti yawe
Joseph Butore cegeye cakabica umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije avuze yuko amabi akoregwa abakenyezi bagiye kuyagurukira hakoresheje uguhana
itegeko mpanabyaha ryarasubiyemo hashigwamo ibihano ruhasha kubagiriwe n'icaha cyo gushurashuza ku nguvu mu ntumbero yo kurandurana n'imizi amabi afatiye ku gitsina nta mvo nimwe ishobora gutuma ibyo bihano bigirirwa ikigongo uwagiriwe n'icaha ategezwa kumara umunyororo yaciwe itegeko ruhasha ryo gukinga no kugwanya amabi afatiye ku gitsina riramaze kwemezwa n'inamashikiraganje ubu rikaba rigeze mu nama nshingamateka kandi turizeye ko rigiye kwemezwa vuba kugira ngo rifashe mu kurandurana n'imizi ako karanda gahohotera agateka k'abakenyezi n'abigeme kakanababuza kugira uruhara ruboneka mu iterambere ry'ingo zabo n'igihugu
ibyo birori byitabwiye n'abantu batari bake harimwo umukuru w'inama nkenguzamateka muri ibyo birori nta muzungu n'umwe twahabonye Mukayoga mu ntara ya Makamba Fidete Shatse juri ya Amerika
ku makuru hareba Afrika y'Iburasirazuba yaraye iteye utwatsi u Burundi bwasabye ihagarikwa ry'abadepite babwo bane Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi Pascal Nyabenda yari yandikiye ubuyobozi bw'Inteko Ishinga Amategeko ya Afrika y'Iburasirazuba EARA iyobowe na Dan Kidega asaba ko abadepite bane bahagarariye icyo gihugu bakurwa mu myanya yabo nyamara amategeko agena uburyo abadepite batakaza imyanya muri EAR abo badepite ni Frederic Ngenze Buhoro Martin Duwimana Yves Nsabimana na Jeremy Ngendakumana bo mu mashyaka ya CNDD FDD UPRONA na FRODEBU depite Kidega uyobora EAR yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa mbere ko yashyikirijwe ibaruwa ihagarika abo badepite abimenyesha abo bireba bose barimo n'ubuyobozi bukuru bwa EAC umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ari nabwo bafite ijambo rya nyuma ku bikorwa by'uwo muryango avuga ko EAC yamusabye kuganira nabo bafatanije kuyobora EAR bagafata umwanzuro ukamenyeshwa umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi na EAR muri rusange Depite Kidega avuga ko yashoboye kwicarana na bagenzi be bagasanga amategeko agenga iyo nteko agaragaza uburyo bushobora gutuma umudepite atakaza umwanya butandukanye n'icyo u Burundi bugenderaho Kidega yavuze ko yamaze kwandikira mugenzi we Pascal Nyabenda uyobora Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi amumenyesha ko umwanzuro bafashe utajyanye n'amategeko kandi ko yiteguye kujya i Bujumbura kugira ngo baganire kuri ibyo byemezo ku banyamuryango bane ba EAR Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomereza noneho ku ruzinduko rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi muri Afurika. Papa Francisco azagera muri Uganda ku wa gatanu. Uganda ni igihugu gifite abayoboke benshi ba Kiliziya Gatolika ugereranije n'ahandi ku mugabane wa Afurika. Uruzinduko rwa Papa ruzahurirana n'isabukuru y'imyaka 50 ishize abahowe Imana 22 b'Abaganda bashyizwe mu rwego rw'abahire. Eric bagira ubusa abafitiye ibisobanuro kuri inkuru
Abakozi bageze ku myuzo ya nyuma ku myiteguro yo hantu hatagatifu ina mugongo muri Kampala Nukubera kwa abantu bagera kuri miliyoni ebyiri bitezwe kuba bahari kuri uyu wa gatandatu bakira umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis. Reverend Vincent Rubega, umuyobozi wa kaminuza, aravuga ko hari hamwe mu hantu hatagatifu h'ingenzi hidini Gatolika ku mugabane wa Afurika. Rubega akomeza avuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abakirisitu bahagendera buri kwezi kwa gatandatu bibuka bahaguye. Mu gihumbi 1886 abakirisitu 22 bo mu idini Gatolika bishwe n'ubwami bwa Buganda bazira ko banze kuvirira ubukirisitu bwabo. Mu gihumbi 1964 Papa Yohani Paulo wa gatandatu yagize abahire wo muri iryo tsinda. Nanone nyuma y'imyaka 50 umukuru wa Kiliziya Gatolika azaboneraho umwanya wo kwakira ikimenyetso. 40% by'abanyayuganda basengera mu idini Gatolika n'umwe mu miryango migari ku mugabane wa Afurika.
We are very happy that the Pope is coming.
Abanyamuryango ba Kiliziya bari hanze ya katedrali Rubaga, Kiliziya imaze igihe kuruta izindi, baravuga ko uruzinduko rwa Papa Francis ari umugisha. Uru ni uruzinduko rwa gatatu rw'abapapa kuri Uganda. Ebyiri zabanje, rumwe hari mu 1969, urundi mu 1993. Abacururiza ku mihanda cyangwa se abazunguzayi baravuga ko ibyishimo byo byigaragaza kandi ari byiza ku bucuruzi. Umushumba mukuru wa Guru John Baptiste Odama yavuze ko uru ruzinduko rwa Papa Francis rubaye igihe cyiza. Uganda yitegura ibihe bidasanzwe by'amatora azaba vuba aha muri 2016. Abayobozi ba Kiliziya Gatolika ntibashobora kuvuga mu by'ukuri ibyo Papa zibandaho muri Uganda, ariko ikibazo cy'ubusumbane hirya no hino ku isi cyo cyahindutse kimwe mu byadashobora kwirengagiza. Abanyayuganda baravuga ko bategerezanye igishyika ubutumwa bwa Papa.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umunsi wa kane ugira kane mu kwezi kw'11 ni umunsi wo gushima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Thanksgiving mu rurimi rw'Icyongereza. Uwo muco n'umuco wa kera cyane watanguye igihe Abongereza ba mbere baza kugerera mu karere ko muri Amerika yo mu buraruko mu kinjana cy'17 bahimbaje umwimbu wa mbere wagenze neza mu gushima kuba barashoboye gusimba amakuba mu gihe cy'igikonyozi gikomeye cya mbere. Umunsi wo gushima witwa Thanksgiving mu rurimi rw'Icyongereza uba mu gihe cy'imbere y'ubukanye, ukaba ufitanye isano n'iminsi y'uguhimbaza umwimbu mu bindi bihugu n'iyindi mico, nk'umunsi witwa Chung Tu mu gihugu cya Vietnam na Homowo mu gihugu cya Ghana. Yamara kubera ugukorana kw'imiryango aho ifungura dendon ikarorera inkino n'amadefile, hari ikintu kuri uwo munsi muri Amerika kibutandukanya n'ahandi. Uwo munsi ni tariki zine z'ukwezi kwindwi igihe Amerika yibuka intaha yo kwikukira. Ni umunsi w'akaruhuko mu gihugu ku Banyamerika bose, aho bahurira ku bintu bimwe bitaravye idini, ivyiyumviro vya politike canke ubwoko bwabo. Ni igihe kandi ku Banyamerika gukubita agatima mpembera ku mwaka uburangiye no kwiyumvira kazoza. Mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo mu karere ko mu buseruko bw'Uburayi, mu karere ko mu buseruko bwo hagati no mu karere ko muri Afrika mu burengero, ivyo bibazo biri mu vyiyumviro vy'abanyamerika ku munsi wo gushima wa Thanksgiving. President Abraham Lincoln yatangaje icese umunsi wa mbere w'ugushima wa Thanksgiving mu gihe ibihe bitari byoroshe na gato bisa n'ibihari muri iki gihe. No kuvuga ico gihe ingwano yari hagati y'ubumanuko n'uburaruko bwa Amerika. Yamara abanyamerika cyo kimwe nk'abakurambere babo b'abakoloni n'abantu barangwa n'umwizero muri rusangi. Bari kumwe n'abagenzi n'imiryango yabo muri iki gihe nko muri kahise, barahimbaza umunsi w'ugushima imihezagire y'ubuzima bwabo n'umuhango wa kazoza mu gihugu kirangwa n'ubwigenge.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tanga igitekerezo kuri radio Ijwi rya Amerika. Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko igiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa Facebook, maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya saa moya n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Abo mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi ku isi, mwadushakira ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ari Louise Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Mu gihugu cha Tunisia, umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamiste wariyemereye ko ari wo wasambuye ukoresheje ikibombe bisi yarimwo abacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu cha Tunisia. Icyo gitero cyahitanye abantu 12. Ministre w'intwaro yo hagati wa Tunisia yamenyesheje ejo kuwa gatatu ko icyo kibombe caturikiye iyo bisi cyapima ibiro 10. Igihugu cha Tunisia cyamenyesheje ko cugaye urubibe gihana na Libya mu kiringo cy'imisi 15 mu ntumbero yo gukinga ibindi bitero. Abategetsi bamenyesha ko abanyatunisia baharugwa mu bihumbi bajabutse mu bihugu bya Libya, Iraq na Syria kwifatanya n'umuhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cy'Ububirigi, amashuri no kwiyunguruza n'amatereni byo mu gisagara Buruseli muri icyo gihugu byarasubiye gutangura ijo ku munsi wa gatatu. Byari bimaze iminsi ishikine vyugaye ku mvo z'umutekano bivanye n'uko inzego z'umutekano ziri mu ruhigi rw'abakora ibikorwa by'iterabwoba inyuma y'ibitero igitero cabereye I Paris mu Bufaransa kuwa 13 ku kwezi. Ariko naho biruka igipolisi kiguma kirikanuye kuko bashobora kugabwa ko ibitero by'iterabwoba umwanya wari wose. Abategetsi b'Ubirigi bamenyesha ko ingingo zafashwe zo kugarama amangazini, amashuri n'uburyo bwo kwiyunguruza zishobora guhagarikwa muri ambabari ya ku munsi wa mbere mu gihe umutekano wobandanya umeze neza. Abapolisi bashika 300 barongerejwe mu gisagara Buruseli kugira bafashe gucungera umutekano mu mashuri. Muri Afghanistan, igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriyemerera ko cihenze mu kugaba igitero cy'indege ku bitaro by'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu Gifaransa. Ibitaro byari ikunduze muri Afghanistan aho hari mu kwezi guheze. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri 30 bagizwe n'abaganga hamwe n'abagwayi nkuko amatohoza yagizwe n'igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika abimenyesha. General John Campbell arongoye inteko za Amerika n'iz'igihugu bifatanije kurwanya umwansi muri Afghanistan yamenyesheje kuwa gatatu ko igisirikare cha Afghanistan casavye inteko za Amerika kugaba igitero cy'indege ku nyubakwa bakeka ko yarimwo abagwanyi b'abatalibani. Ariko iyo ndege yabo yari henze ica itera ibitaro by'abaganga batagira imbibe byari ku metero 150 yaho hantu. Muri Turukiya naho ministre w'ibigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya Sergei Lavrov yamenyesheje ko kubona Turukiya carakoroye indege ya gisirikare y'Uburusiya ari agasomborotso gakomeye cyane. Ariko ministre wa w'Uburusiya Sergei Lavrov yamenyesheje ko Uburusiya butagiye kwinjira mu ntambara n'igihugu cha Turukiya. Ati ivyo vyabaye bizotuma Uburusiya busubira kwiheza neza uko imigenderanire bufitaniye na Turukiya yifashe. Ministre Lavrov yarahagaritse urugendo yari yatekanije kugira mu gihugu cha Turukiya, ariko amenyesha ko yaganiriye na mugenzi we wa Turukiya bemeranya ko bazohura mu minsi imbere.
Urakoze Harwizi Bigirimana kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.